imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutsa ariyo isigira imana dushikiza makuru yo hirya no hino ku isi
mwana mutse fideli tuya heremu yavugwa muri Afrika Kenya yavuze ejo ku munsi wa mbere ko izoshira mu ngiro ivyo yasabwe na Somalia cyo kunagura imigenderanire no kongera kugurura ambasade yayo i Mogadishu n'ingingo ibonwa ko ishobora gusubiza hamwe ibyo bihugu bibiri cyo mu ihembe rya Afrika imigenderanire hagati y'ibyo bihugu yatosekaye ku itariki ya 15 y'ukwezi kw'12 Inyuma yao Kenya ishigikiye leta ya Somaliland idacana waka na leta nkuru ya Somalia umushikiranganji wa Somalia w'imigenderanire n'ayandi makungu Abdirizak Mohamed ku munsi wa gatandatu yanditse avuga ko mugenzi we wa Kenya yamusabye ko bonagura imigenderanire ya kidiplomasiya bagasubirana umutima kivukanye Somalia yamye yidoga ko Kenya yivanga mu bibazo byayo Mugihe Kenya nayo yagiriza Somalia ko ibyitwaza kuko yananiwe no gukemura ibibazo byayo by'imbere bya politike. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo ku munsi wa mbere ko naho ibitigiri by'abantu bashasha bandura COVID-19 bimaze hafi amezi abiri yikurikiranya bigabanuka uwo mugera ukibandanya ukwirakwira no kwica abantu muri Afrika. Akarere katagira incancu zikwiye hamwe n'imiti ari ku cicaro cya OMS i Geneve mu Suisse umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko abantu bashasha bandura bagabanutse ku rwego rw'isi Tedros yavuze ko icigwa casohoye n'ikimenyesha makuru cyo mu Bwongereza kigira ubushakashatsi mu by'ubuganga The Lancet cyerekanye ko Afrika ari igezwe ko mu kuronka abantu benshi bafa bahitanywe na COVID-19 naho ifise abantu bake bandura ugereranije n'izindi ntara z'isi
Washington ijwi rya Amerika
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa mbere ko azocira umurongo utukura ntarengwa mugenzi we w'Urusiya Vladimir Putin mu mubonano bazogirana ejo ku wa gatatu Yabeshikirije inyuma yaho ibihugu byo mu muryango wa OTAN cyongeye kwiyemeza gukomeza urunani mu guhangana n'ibibazo biterwa n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa mu ijambo rya mbere yashikirije umuryango OTAN kuva gitogwa Perezida Biden yashimitse avuga ko atari kararwana n'Uburusiya ariko ko azogira icyo akoze mu gihe icyo gihugu cyobandanya ibikorwa byacyo cyo kubangamira Amerika Perezida Biden kandi yise Perezida Putin ko ari umuntu akomeye kandi adakwiye gukengerwa yabivuze imbere y'umubonano uzobahuza ejo ku munsi wa gatatu kumushikiriza amanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ejo ku wa mbere yasabye amatohoza ku bwicanyi bwakozwe n'inzego zijejwe umutekano muri Philippines cyakorewe abadandaza ibiyobyabwenge Fatou Bensouda yavuze ko amatohoza yibanze kuri iryo byaha yatanguye mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2018 yerekanye ko hari ibimenyetso by'ibyaha ku kiremwa muntu byakozwe muri Philippines hagati y'umwaka w'2016 n'umwaka w'2019 Philippines yikuye muri CPI mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2019 kubera iyugurugwa ryayo matohoza naho icyo gihugu kidohoye muri iyo sentare Fatou Bensouda yavuze ko iyo sentare izokurikirana ibyo byaha kuko byakozwe icyo gihugu kikiri muri iyo abacamanza ba CPI bafise iminsi 120 kugira bafate ingingo nimba bobandanya iyo dosiye yuguruwe n'umushikirizamanza mukuru wa CPI Fatou Bensouda
urakoze abisi bigira imana kuri ayo makuru yo hijya no hino ku isi Mu Burundi abantu batatu barishwe abandi bashika 200 bafatwa kumvo z'amatohoza mu ntara za Cibitoke na Muramvya mu mpera zindwi iheze
Utabwe twari tubanye neza cyane bibaza mu bantu benshi nta n'umwe yanga twari tuzi imbere yuko atanu umuntu yamuvugirana hari kuko ntawe yavugisha byadutangaje ukuntu yarenganye kandi atakibi yakorera abantu
ubona umubanyi w'umutama w'imyaka 69 yishwe n'abantu bataramenyekana muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke Leta y'u Burundi yatangaje ko kuwa mbere ingingo nshasha zijanye n'umugera wa corona mu Rwanda abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga Ejo ku munsi wa mbere batanguye ibizamini bya leta. Amakuru yo mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini tuyatangurire mu Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje ejo imigambi mishasha ijanye n'umugera wa corona. Ikiringo cy'iminsi ine umuntu avuye hanze yamara asuzumwa cyarakuweho nk'uko byatangajwe mu kiganiro abagize umugwi wo kurwanya COVID-19 bahaye itangazamakuru inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Ingenzi ziza mu Burundi ziciye ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye ntizosubira gushikira mu mahoteli yatororokanyijwe na leta mu kurindira ibipimo bigaragaza ko banduye COVID-19 mu kiganiro cyahawe abamenyesha makuru muganga Jean Baptiste Nzorero nkankuze Umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yasiguye ko abantu binjira mu Burundi naho bazaba bapimwe bakabasangana umugera w'icyo kiza barashobora gushikira mu miryango yabo aramenyesha
abo bose bashika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bagiye kuzoshika hanyuma bace bafatwa igipimo hanyuma bace babandanya aho bobo bihitiyemo hariho uzohitamo kuja kwa wenyene muhira canke mu hoteli yitiyemo wenyene azoshika kuri ku kibuga cy'indege bamufate ipimo ekambere inyishu azoca zironswa mu masaha 28 zikaba zizomushikira ku buhinga bwa none hazoba ari host twita email hanyuma uwo azoba yabaye ari positive tubatumirira yuko bakibona izo nyishu bazosha bagenda mu kibanza categuwe arico ubona kei ariho bazoca baronkera imiti bace baronkeraho n'izindi mpanuro ijanye
iyo ngingo rero yafashwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza ca COVID-19 yakiriwe neza na bamwe mu Barundi na cyane cyane abasanzwe bafata ingendo bamenyesha ko imiryango izohungukira byinshi
je ndiko ndaraba kuvyerekeye kugwa cya karantene mu Burundi uburyo ndabyakiriye neza kubera twari dufite nk'ikibazo ugasanga nk'umuntu akabura ingene aruha iki bintu ngahe ni wacu Burundi ugasanga niyo abizanye avuga ngo bimaze igihe byaratevye ugasanga shikabizimba ko nibaza yuko bigiye kugenda neza ibintu bica bidufasha bikazimbuka
amahera naye agaca umurengera ugasanga amahera yose wajyanye ubereye mu hoteli rero iyo ngingo je ndayikihuta cyane
mu bisanzwe tugerageje kuraba nk'abantu basanzwe bikorera utwabo iyi ngingo kwakorera igihe tworohereza kuko iyo ngingo ni nziza cyane bica bidufasha ko natwe tubandanya twikorera imirimo yacu ya minsi yose na cyane cyane abategura kujabuka n'abandi kandi basanzwe bajabuka biraborohera ku mwanya no mu buryo basanzwe bakoresha turashima cyane
kome kona kuze umushakashatsi mu ngwara zandukira mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara amenyesha ko iyo ngingo ishobora kugira inkurikizi mbi kuko muri kino gihe hariko haribonekeza ihindagurika ry'uwo mugera wa corona
uco tuzi nuko ibihugu byose byo ku isi no kuvuga y'abantu bavuye cyane cyane mu bihugu mu Burundi cyangwa ibihugu batazi neza ko bipima ubwo bikurikiza amategeko y'ishyirahamwe mpuzamahanga magara y'abantu baraheza mbere bakanabimira ntibaze muri icyo gihugu ngira ngo biragaragara bagenda bohora mu byumva bagenda bavuga bati ibihugu binaka n'indege ntizigenda zahagariswe kubera banga ubwo bwandu buguma bukwiragirana cyane cyane ubwandu bushasha iyo virusi yagiye yihindagura kuko n'ubwandu bwandura n'ingoka kandi mukabona yuko ibihugu twari tuzi yuko bitari byiziziwe n'iyo ndwara biriko bitera bica mu bitigiri birenze tumurengera n'abaswaka babengira ngo murabona no ngaho hafi si kure mu Bugande
muganga Jean Baptiste Nzorero nkankuze yamenyesheje ko mu mugwi wo kwirinda COVID-19 bafashe umwanya wo guhanahana ivyumviro kumugera mushasha wa corona uvuga mu bihugu nk'ubuhindi
baciye hirya no hino kibazo kijanye n'umugera mushasha utamenyerewe wa coronavirus bakaba muri uwo mugwi babonye yuko ari kibazo kizobandanya gikurikiranirwa hafi nivyaba ngombwa leta izoheza ifate ingingo zibereye
uyu muganga yanamenyesheje kandi ko imbibe zihuza Burundi na Tanzania mugina na Kobero zuguruwe ariko abahaca bazobanza gukorerwa ibipimo vyihuta nkuko bikogwa ku mupaka wa Gatumba. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tukiri mu Burundi kandi abantu batatu barishwe abandi bashika 20 barafatwa ku mvo z'amatoza mu ntara za Cibitoke na Muramvya mu mpera z'indwi iheze. Amatoza yaratanguye ariko abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana. Inkuru twateguye na mugenzi wacu Pierre Clave niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa mungu muri komine Rugombo intara ya Cibitoke iri mu burengero bw'u Burundi abantu bataramenyekana barishwe umutama w'imyaka 69. Ubu n'umubanyi wiwe yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Umutama twari tubanye neza cyane ndibaza mu bantu benshi nta n'umwe yanka twari tuzi mbere yuko atanu umuntu yamujijana hari kuko ntawe yavugisha yari afite ubwiza gusa umutima ni uko umubiri gusa nta n'utundi icyo bamuhoye bamurenganye twakuje mu gahongo ahubwo byadutangaje ukuntu yarenganye kandi ata kibi yakorera abantu nta karengane ntacyo ntabumenye icyo yafite ko nta n'amafaranga yari afite ngo tuvuge ngo baje kumusangura amafaranga nta n'ibitungo yari afite mu rugo tuvuge ngo bamukijije ibitungwa nta n'itunga yari afite ryo gutuma yopfa kosabe ko aya matohoza bakoze yongera icyavamo kumbe inkozi z'ikibi zabikoze zikamenyekana.
Umukuru mutuma nyakwigendera yahora bako aremeza ko muri iyi minsi hasubiye kwaduka ubwicanyi bukogwa n'abantu bitwaje ibigwanisho muri icyo gice. Uwo ajeje intwaro avuga ko amatohoza yatanguye kugira abakozi bara bamenyekane.
Twaciye tumenyesha abadukura mu nzego mu ntwaro turamenyesha mu gipolisi no mu nyamiramavi hama kugera ubu abaopeje bamaze gushika bafata amatohoza hama bamaze kugenda bashobora duha uburenganzira bw'uko twohava tukamushingura uwo muntu. Mu by'ukuri ntabwo twashoboye kubamenya kubera ko twasanze bamaze kugenda niko umusibwa we yatubariye kubera ko twari dusanzwe dufise hariho ibimenyetso by'ubugizi bwa nabi bw'ubusuma. Icyo tugiye gukora ni uko tugiye gutunganya inama kugira ngo duhamagarire abenegihugu kwicungera no kwirarira gukomeza umutekano no kuraba ingene twotutse ababagizi ba nabi. Icyo twasaba ubutungane ni uko badufasha amatohoza yimbitse kugira ngo turabikwita inkoti z'ikibi zamenyekana.
Muri iyo ntara nyene muri komine Mugwi kuri uyu w'Imana haratowe ikiziga c'umugabo yari yanyurujwe ku ndwi iheze muri zone Buhindo. Ubwicanyi nk'ubwo buribonekeza no mu ntara ya Muramvya nko muri komine Bukeye hagati na hagati mu gihugu. Inkuru Ijwi rya Amerika ryaronse rihawe n'abanyagihugu zemeza ko umwigeme w'umuyabagagishwe atemaguwe n'abantu bataramenyekana kuri uyu wa mungu nyene ku mugwa mukuru w'iyo komine. Ayo makomine yose yabereye mu bwicanyi afatanye n'ishamba cimeza rya Kibira. Bamwe mu banyagihugu bahegereye bemeza ko muri iryo shamba hari abantu bitwaje ibigwanisho batembera mu ijoro bakikeka ko aribo bakora iryo bara. Igipolisi cyabwitangazamakuru i Bujumbura ko camaze guta muri yompi abantu barenga 20 mu bafashwe harimo abajejwe intwaro ku mitumba bagirizwa ko bo bakorana nabo bagwanye bari muri iryo shamba cimeza rya Kibira igipolisi cita imigwi y'abasuma n'inkozi z'ikibi. Kubwa mashyamba yigenga nka SOS Torti rikunze kwegeranya ibiharuro by'abantu bicwa muri ubwo buryo yemeza ko ubwicanyi bwasubiye gufata umurindi munini kuva mu kwezi guheze. Eme Kwizera aje gutunganya ibikorwa no gutanga amakuru muri SOS Torti rikorera hanze y'igihugu yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Kuva mu ntango z'ukwezi wa gatanu abantu 60 baragandaguwa bamwe bahitanywe n'ibitero byakorewe abanyagihugu hirya no hino mu gihugu abandi bashika kuri 44 batogwa ibiziga cyane cyane ku nkigera z'ikibira mu ntara ya Kibitoke duhagaritse umutima bikomeye n'ubwo bwicanyi bw'uma bwiyongera biragoye cyane kumenya abangamye kurusha abandi cyane cyane ko hamaze iminsi haba ibitero bikorerwa ahantu hakoraniye abantu benshi nko ku bituro by'amabisi mu modoka zitwaye abantu canke abantu bagatogwa iziga mu bibanza bitandukanye benshi muri bo bafubwa atanatoza kozwe yo kumenya imyidondoro yabo abandi nabo ugasangani abicwa bazira ibyumviro byabo na cyane cyane abafatwa ko batavuwemo n'ubutegetsi buhari ibigwanisho byakwirakwijwe ku rwaruka rw'idamiye mugambo ku butegetsi imbonerakure navyo bikabandanya gusasika inganda twebwe turasaba amatohoza yigenga igihe cyose habaye ubwicanyi bari bwo bwose ababukoze bagahanwa atankunzi kugira ngo ntihagume hasasikwa indava ubwicanyi tukanahamagarira inzego z'inyamirama bigukora ibikorwa by'amatohoza badahonyanga uburenganzira bwa muntu bakubahiriza amategeko bakirinda gufatira mu kivunga mu gufata abantu bafatiye ibyiyumviro byabo bya politiki
ejo rya Amerika ryashatse kumenya ico leta y'u Burundi bivuga ko umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye ntacyo yashimye ko twishura umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye nawe yatwishuye ku butumwa bwanditse kuri telefone ati ijwi rya Amerika ryarahagaritswe mu Burundi nta makuru turekuriwe kuriha Pierre Clavier Nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyoni bishwe rya Amerika muntu imbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
Mu Rwanda abanyeshuri biga amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro batanguye ibizamini bya leta byo gushira mu ngiro ivyo bize ibizamini bizomara 7 Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe ibizamini n'igenzura mu mashuri Bernard Bahati uko umunsi wa mbere wari wifashe
bizarutseho uyu munsi twatangije ibizamini ngiro ni ukuvuga ni ibizamini by'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyi ngiro ni kimwe mu gice cy'ibizamini abarangiza umwaka wa 5 muri icyo cyiciro bakora mu by'ukuri nta kidasanzwe cyarutuye kubera ko imyiteguro yari imaze iminsi ikorwa neza abanyeshuri kuva aho basubiriye ku ishuri abarimu babo barabafashije barihuta igihe bari baratakaje mu gihe bari muhira kubera covid bakora uko bashoboye barabafasha
mwe ubwanya aho mwigereye se mwabonye abanyeshuri biteguye bihagije
nari kumwe na nyakubahwa minisitiri ushinzwe amashuri ngiro na ikoranabuhanga niwe watangije ibizamini ku mugaragaro aho twari rero rwose nta kibazo gihari twigeze tubona abanyeshuri bariteguye barishimye kandi biteguye kwerekana ibyo bize ndetse naho kandi n'andi mashuri twabashije kugeramo muri iyi minsi ishize twabonaga ko bitegura twabonaga ari abanyeshuri ari abarimu biteguye rwose nta kibazo kidasanzwe bahabonye
icyo navuga ni uko nyuma ya covid-19 hashobora kuba hari byinshi byahindutse mu bijyanye n'uburezi n'uburyo abanyeshuri bitegura cyane ko hari benshi bagiye babangamirwa n'iyi ndwara mwe icyo mwumva mwiteze mugereje n'imyaka yashize ni iki kuri ibizamini
covid-19 ni icyorezo cyaje cyibasiye isi gihungabanya ubuzima bw'isi yose mu mpande zose haba ubukungu haba uburezi uburezi nabwo ntabwo covid yaburereye birahagarara ariko nkuko nari komojeho na mbere nyuma abanyeshuri basubiye ku ishuri bagerageje ku abarimu bagerageje kubafasha kugira ngo programu yari ihari bayige neza kandi yihute ntabwo nyine twavuga wenda ko byose byagenda neza ijana ku ijana nkuko wenda covid yari itahabayeho ariko turizera ko umusaruro uzavamo kubera ko babonye igihe cyo gufashwa abarimu babo babigisha akagerageza kugira umwete bihuta ku buryo nubwo bahagaze nubwo kuko nabivuze wenda ababyize ijana ku ijana wenda iyo babikora ko covid itarabayeho ariko twiteze ko
inama cyangwa se n'inama nabasaba ko mwagira abanyeshuri bitegura ndetse n'ababyeyi babo ni iyihe mwabagezaho
inama ni uko twasaba abanyeshuri gutuza bagakora ibizamini neza ibizamini bagiye gukora mu bihe bitanoroshye covid iracyahari icyo twabasaba cya mbere ni uko muri disipurine basanganywe igihe cy'ibizamini ko amabwiriza yo kwirinda covid yari asanzwe hari n'ubundi ari ku mashuri bayakomeza hanyuma ikindi ni uko kubera ko nyine abantu babashije kubafasha turabasangije kwerekana ibyo bize bakerekana ubumenyingiro ibyo bashoboye dore ko ubu ibizamini byabo rwose biba bireba icyo umuntu ashoboye hanyuma ikindi ababyeyi bo no kumusaba kuguma gufasha abanyeshuri ndetse kuba babaga hafi bikarushaho kongerwa kuko mu gihe cy'ibizamini nyine umunyeshuri abakeneye ubufasha abakeneye ko nagera mu rugo bakeneye gusubiramo amasomo bagiye babimufashamo twese hamwe
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo se bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Muri Tanzania abakobwa b'abarundikazi bari munsi y'imyaka 17 bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu bavuga ko bahatirwa n'abavyeyi babo kurondera abagabo bakiri bato abandi bakavuga ko bafatwa ku nguvu iyo bagiye hanze y'ikambi inkuru y'Idonido inyarugusu na James Joven
Ibibazo bihambariye abigeme bari munsi y'imyaka 17 no gufatwa ku nguvu kurongorwa utarakwiza imyaka hamwe n'ibindi bitandukanye mu nkambi ya Nyarugusu cyane cyane biri kubataye amashuri abaja gusenya bagafatirwa mu ishyamba hamwe n'abatuye mu miryango ya ntawonikora inderombi umwidegemvye no kutumvikana n'abavyeyi nabyo ni bimwe mu mpamvu zituma abari munsi y'imyaka 17 baja kurongorwa batarakwiza imyaka bigatuma badashikira akazo z'akabo keza bamwe mu abana bari munsi y'imyaka 17 bahaye ikiganiro ijyi Amerika bemeza yuko gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka ari ikibazo kibahambariye cyane kubera hari na bamwe mu bavyeyi bemera abana babo ko barongorwa kugira bironkera amafaranga
ubuzima bw'umwigeme ngaha mu ikambi ntibumeze neza kuko turahura n'ingorane zitandukanye ifashanyo nyinshi zironka bikwiye bamwe barafatwa ku nguvu abandi bagaheba amashuri y'ipanye ingorane babahuye nazo ugasanga nko ku ishuri umuhungu ntibamufata kumwe n'umukobwa se nizo ngorane duhura nazo kandi benshi biriho kubera abanyeshuri benshi baraheba bakajya mu bisagara kugira baze kurondera nk'ibintu bigezweho kubera usanga nk'ababyeyi batabona amahera yo kubibaguye asa yemera kujya mu gisagara kugira bironke
hari igihe umwigemenye usanga iyo agiye nko guhiga nk'inkuru ugasanga yarahuye n'ikibazo usanga amufashe ku nguvu cyangwa nyine mutabyumvikana ugasanga nako abamukoreye byapfura mbi nyine nicyo kibazo nyine dufite
izindi ngorane duhura twebwe abigenye hari habagenda mu nkambi za kure bagatwara amada batari biteze bakagenda nk'ubu babyaye abana batagira baase ugasanga ababyeyi babateye ingorane.
Abo bigeme bemeje yuko hari ababyeyi baturubika cyane abana babo bagashaka yuko nabo bajya gusuma kandi bamenya yuko atabuzi bafite bakora. Icyo naco ni kimwe mu bibazo bituma bamwe muri abo bigeme bajya gushaka abagabo kugira baronke amafaranga.
Hari ababyeyi barongoza abigeme ku nguvu bakaba babona iwabo yabo bahungu ko bafise amafaranga bakabarongoza ku nguvu bakababwira ati nimugende murongokwe. Bene baba bigombera amafaranga bakaheba amashure, bene bakaba bigombera amahera nyene bakaca barongorwa ku nguvu ko nyene. Bamaze kugenda urumva umukobwa ko abatabyazi urumva akabarongoye ku nguvu ya nyina wiwe nawe atagomba kurongorwa atagomba guheba ishure.
Umwe mu babyeyi bahaye ikiganiro iri Amerika yavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongorwa batarakwiza imyaka nuko mu nkambi hari ndero nke bivanye nuko babayeho hamwe n'umwidegembyo mwinshi uri mu bana.
Je no vuga nti muri rusangi mu ikambi kweri usanga indero ari nke bivanye nuko tubayeho ucusanga indero atari nziza. Abana baratwara inda z'ibitwarire, abana baraheba ishure bagasanga bagiye kwabigwa, hari ababigo bataragera bivanye n'ubuzima bwabo.
Yasavye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abo bana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cyibure zihera rwose mu nkambi ya Nyarugusu.
Rero ayo mashyirahamwe akwiye kwitaho gusumba akitaho abana bacu. Twosaba nk'ikigo cya IRC nacyo mu gihe abana bafite ibibazo bakakurikirana neza bikwiye atari uko natwe dushobora gutangira raporo ugasanga kumbi iyo raporo icikiye mu nzira ntishobore gushika kure. Nk'ubu dufate akarorero hari abana bifuzi, abo bana bifuzi iyo dutanze raporo tuti umwana yagize uko hari n'umwana aheruka gutakara n'ukuri bagerageze biteho amaraporo dutanga nabo bayakurereko kugira ngo umwana akurikiranwe byiza.
Mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe gitaho uburezi bw'abana bari munsi y'imyaka 17 mu nkambi ya Nyarugusu Plan International biboneka yuko ibice 76% kwijana by'abatuye muri iyo nkambi n'abakenyezi hamwe n'abana ibice 54% n'abari munsi y'imyaka 17. Iryo shyirahamwe rishoboye gufasha abagera ku bice 28%. Benshi mu badafashwa nibo usanga bahambariwe n'ibyo bibazo. Buri mwaka abarenga 50 barasama inda batiteze bikonona akazo z'akabo keza. Abarenga 65% nabo baratoroka inkambi kujya gushaka ubuzima mu bindi bisagara mu gihugu cya Tanzania. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza Ijwi gushika iza Ijwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, shuti banywanyi na haya makuru yakakanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe, mugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona